Élite Mesut Demirel. Ijwi rya Amerika mu kirundi rurimo kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3 ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo web3@radioyacu vewa@com twamanya ikiganiro muri sanga
muri insanga muri insanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Burundi bwamye bufise ingabo zuzuye ku ntwaro ya cami zari zirongowe n'umwami nizo zari zijejwe amahoro n'umutekano mu gihugu cyose abakoloni bamaze kuza mu gihugu baciye basubiriza abasirikare b'abarundi n'abasirikare babo. Ibintu byagenze gute inyuma yaho nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye umushinga ntaheze none cyane z'umuhinga mpanuzo jambo kubibazo vyerekeye politiki ubutunzi n'iterambere yarabaye komisere ajejwe gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1961 agenywe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abanzi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'1962 kushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1963 tarambiranye ndabaramukije mutumire
amahoro neza Fidele
yego tuhere ku ntwaro za cami aho mwavuze ko ubundi bwamye ufise izo ngabo zuzuye ku ntwaro za cami bidusigurira muri make ingene zari zitunganijwe nico zakora
zari zitunganijwe neza kuvuga ko umwami ariwe yari ntwaza ngabo kaminuza yarafise ingabo ziwe ariko nabaganwa bari bafise ingabo zabo bikavuga ko icyo gihe u Burundi bwari butunzwe neza kumbibe n'imbere mu gihugu zikunzwe n'umwami n'abashinga ntahe ingabo rero zuzuye ni kuvuga ko ingabo z'u Burundi icyo gihe yari umuntu wese w'umugabo akuze wese yategerezwa kuva hasi mu gihe umuganwa cyangwa umwami avugije akamu ati Burundi buratewe wese ntawasigara nacho gituma icyo gihe umuntu w'umugabo wese yitwa umugabo yama yitwaje ikirwanisho ciwe kuri musirikare batavana nibunduki yiwe
yego
icumu ahuri uri ku rugendo uri kurarima uragiye uri uryamye umuntu w'umugabo wese yaba afise icumu muminwe chanke hafi
yego
rero Burundi ingabo zabwo zari abarundi bose babagabo bakwisha ibyangombwa bategerezwa kwitaba mu gihe bahamagawe
izo ngabo zatoga
bakabarongora n'abasirikare biwe bakuru
yego reka tubandanye
Burundi bwari bwifashe mu vyerekeye amahoro n'umutekano icyo gihe imbere y'umuzo w'abakoloni
Yego. Izo
abakoroni baje rero.
Reka tubandanye. Reka reka turagira
ari baratunganije.
Mushinga naheze no.
Ingabo zabwo.
Mushinga naheze no.
Barabihagarika. Cyo ntawasubiye mbere. Ukwitwaza icumu byiwe hagiye hose.
Reka tubandanye.
Maze rero bacabazana abasirikare babo. Abadagi baje mu Burundi kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 896 gushika mu gihumbi kimwe n'amajana 916.
Reka turaza kubishika ko ivyo reka
bazanye
mushinga naheze no
abasirikare
mushinga naheze no
babo askari iyo jambi gisirikare niho ryavu
mushinga naheze no
ikirindiro cy'ambere n'ambere cy'abadagi bagishinze harya mu Kajaga. Hanyuma rero barabandanya mu gihumbi kimwe n'amajana 916 baratsindwa barabogozwa barirukanwa mu Burundi.
Mushinga naheze no mushinga naheze no
aza ababiri
mushinga naheze no
ababiri baje kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 916 gushika mu gihumbi kimwe n'amajana 962 uwo munsi twikukira nibo bari bajejwe
amahoro. Alo umushinga naheze no zeno umushinga naheze no
no mu Rwanda ababiligi gusa nabo nyene bagize abadagi bazanye mu Burundi no mu Rwanda abasirikare babo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Reka turabandanya ikiganiro cacu mu kanya gato.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 7,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, n'ibihumbi 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya short waves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2961. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku gihe ingabo z'u Burundi zashingiwe mu gihugu. Turiko n'umutumire wacu Zeno Nicyayenzi. Nariko ndagirageza kubabaza, mwariko murasigura ingene ingabo zari zitegekanijwe zitunganijwe ku ntwaro za Cami. Nashaka kubabaza bazitora gute, mwari mwavuze abari bazigize. Nashaka kubaza ubwene bazitora.
Oya, urumva muri icyo gihe ukuntu bazitora, umuntu wese yabazi neza ko ategerezwa guhaguruka ari umuntu w'umugabo akwije imyaka yategerezwa guhaguruka n'ikirwanisho cyiwe bamana nta warinda kubatora kubarari kukundi kundi inzambi vuze wewe umuntu w'umugabo wategerezwa kuva hasi ugacugenda ibutware cyangwa ivuganwa cyangwa ibwami
ibigwanisho bakoresha byari nk'ibihe
icumu cyane cyane nicyo cyari kirwanisho cy'ibanze kurya bafise kurya babahakara Chinikov ni cyangwa Fal niko ifare yabo icyo gihe yari icumu
nta myambi bakoresha
imyambi barayikoresha mu gihe rukambye ariko ibunduki y'ibanze ryari icumu imyambi umuheto ibyo byari ngombwa n'inkinzo nivyo bintu nivyo bidwanisho ruho nyanganda bari bafise icyo gihe kandi byarafashije Burundi gushika
yego reka tuze ku mirongo ya telefone dusse Jerome natumva
ndagomba uje uje kare mu dzakatu
yego irindi zina huri
ha
watubwira izina rindi ryawe naho uhamagabiri
muradozi ijwi mwembi nyene
yego
Muradozi ijwi Bonyeje megambe n'ibyinjira ngamwe Burundi kono umezo barahindura.
Eh twako turavuga ingene igisirikare cyari kimeze ingabo zari zimeze ku ntwaro za cami.
Ah.
Yego.
Kuvuga ukono akoni kumvikana neza.
Deka ngira twasubira tuguhamagare. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri isanga. Hanyuma abakoloni bamaze kuza turazi ko abaje ubwa mbere barabadagi batamaze igihe kinini bakuwe mu bihugu bari bakolonije nyuma yo kubatsinzwe mu ngwano ya mbere y'isi yose abadagi baje mu Burundi byagenze gute ku byerekeye izo ngabo
nabo nibo mbere batanguye kuza n'abasirikare bavuye mu mahanga abo basirikare babo bari bavuye Zanzibar babita abaskari ni naho havuye igisirikari nabo nibo bazanye babashira babacumbikira ku kirindiro cya mbere na mbere mu Burundi harya mu Kajaga n'abasikari rero nibo baje bazanywe n'abadagi nibo bari bafise ibirwanisho bicira umuriro ubwa mbere biboneka mu Burundi mu nyuma zabo batsinzwe bararekura Uburundi n'u Rwanda haza babirigi nabo bazana n'ubundi abasirikare bavuye ahandi aho ni hari kure yacu harya hakurya Rusizi abanyekongo babise ba mususu
yego
nibo baje gucungera umutekano n'amahoro mu Burundi kuva ababirigi bashikira Uburundi n'u Rwanda gushika bagende
abadagi bahavuye ryari
abadagi bahavuye mu gihumbi kimwe n'amajani cyenda na cumi na gatandatu batsinzwe
haca haza ababirigi mu mwaka w'igihumbi kimwe
kuva cumi na gatandatu gushika mirongo itandatu na kabiri
ku byerekeye icyo gisirikare cyariho c'abadagi ukugeneye cyari gitunganijwe ababirigi baje bagitunganije mu buryo butandukanye
oya byari bitandukanye mu by'ukuri kiretse bazanye nabo bazanye abanyamahanga gucungera umutekano mu Burundi no mu Rwanda
yego
mu by'ukuri ariko badagi batanguye ariko babirigi bakurikiye bazanye abanyamahanga gucungera amahoro n'umutekano mu Burundi no mu Rwanda
reka turabigaruka ko reka tubanze dusubire ku mirongo ya telefone dufite Pascal watwumva
yego mende wumva
aho uri irindi zina
ego ndiko ndahumva aho ndi gusaba ndi mu Burundi bazi ko tutabumva neza
yego mufise ikibazo icyumvira
yego mufise ikibazo ngomba kumubaza ati none abo bakoloni bamaze kuza mu Burundi bo baba baragwanye n'abasirikare cyane abasirikare b'Abarundi baba baragwanye hama niba baragwanye nabo bijyanye na ya atletebe kiganda umwezi kisano wamu chamande wamu chiamande vivuye mumwumvikano canke wamu chiamande kuko yatsinzwe n'abasirikare biwe batsinzwe nizera ngomba kubaza ndashaka imbere yuko mubicama mbanze numve inyishu kuko mu Burundi nitumwumva
yego reka mutumire abishure mu mwishure
ikibazo ni ciza urumva abadagi baje mwezi gisabo yaciye buno nyene ararika abadasigana biwe niyo ryari izina ry'ingabo ziwe ingabo za mwezi abadasigana arabararika bose baca bafata amacumu n'imyambi bararwana n'abadagi kuva mu 1996 gushika 1993 itariki zitandatu ukwezi kwa gatandatu ikiganda niho ingabo za mwezi zabangurukanye n'ingabo z'abadagi intambara y'imyaka indwi hagati y'ingabo za mwezi abadasigana n'ingabo z'abadagi mwezi rero ahanuwe na majeri sekuru wandiruhama mwumva niwe yabwiye umwami mwezi ati mwami w'i Burundi ibi bintu bicira umuriro umeze gutya reka turaganjwe twishikane hanyuma nawe ntibakwice ntibamara bawe ugume ku ngoma ariko ubemerere niho mwezi yemera amasezerano y'ikiganda baca rero bati uremeye turaguhana uretse ko twemereye ko tushikira igihugu turaguca ihadabu y'inka 424 niho byavuye si uko mwezi ntiyabikunze byaramururiye kandi birumvikana ariko agira ati mfitemwo ko Uburundi bwanje butayogera bwose nemere arasinya ikiganda ko yemeye ko ababiri abadagi bashikira igihugu kwa bapatiri bigisha kwatanga ihadabu ry'inka 224 kira mahoro
murakoze dukise kandi Aron ku murongo wa telefone Aron uratwumva
ndabumva
yego utubwire irindi zina naho hamagaye tubeye
Duhayimana Aron ubwo ngo ndi mu gihugu cya Uganda
yego ufite ikibazo kumutumire cyangwa icyumviro ushikiriza
ise icyumviro ni kibazo
yego
yego kandi bwo gombanje gushima kuko burya umwami uwo mwami nawe nyene yaragize igikorwa gikomeye kubera kurwana imyaka nk'iyo yose igikorwa gikomeye rwose ariko rero ikibazo gikuru nari mfise mbega izo ngabo z'umwami n'izi ngabo tubona ubu benshi bita ari abasirikare cyangwa igipolisi hoba hariho ukuntu baba barakora mu iriya myaka ya kera ku ntwaro ya cyami uno munsi hoba hariho itandukaniro
murakoze reka abishure mu mwishure
itandukiro ririho ni ntumbero abo bapolisi cyangwa abo basirikare izo ngabo z'igihugu cy'u Burundi z'ubu ni ntumbero abanyapolitiki baba bafise harya muri politiki ni irongora byose ari gisirikare ari terambere ari teranyuma byose biva kuri politiki icyo gihe umwami mwezi yari Sebarundi mwezi naho yari umutare umunsi avuka yavutse kuri ntare ariko umunsi yima ntiyasubiye kuba mwene ntare yaciye aba mwezi yavuye mu muryango wiwe arawuvamo ashinga umuryango mushashi yitwa mwezi kugira ngo yerekane ko umwami atagira ubwoko ntagira umuryango umwami ni Sebarundi gusa arwanira Uburundi atuma ko abarundi mu gihe batewe baterwa n'uvuye mu gihugu hagacanke ku mupaka umwami araba Uburundi ni Sebarundi arwanira abana biwe gusa bose kimwe nuko niko umwami umwami wa kera bigenza ibyubu nibindi urabona aho biteye
reka dufise kandi ari Remo araduteye akamo Remo uratwumva ku telefone
ndabumva
irindi zina aho amagabi
ruhamya ndi ku mu Rwanda Kigali ku Gisozi
ufise ikibazo ufise icyimbiro
nagamba za mutumirwa abo basirikare ba mbere barwanishaga iki bajya ku rugamba bafite iki se yabigeranya n'ubu ngubu n'abahe bari bafite agaciro kugereranyije n'ubu ngubu
murakoze asa n'uwari yabisiguye ariko ngira ntimwari hafi reka abasubiriremwo Zeno
ibirwanisho by'icyo gihe ku ntwaro ya cyami byari ibirwanisho bishurwa n'abacuzi b'iwacu mu buryo bari bagezeho mu buhinga bwariho icyo gihe ubuhinga bwariho bwo gucura ivyuma babukura mu butare buvuye mwivu barondeye neza barabahinga cyane cyane hari nkari Kangozi muri komine Buraza niho hazwi nk'ahantu hari ubutare bwinshi bwa bwo gucura ivyuma indaraye isuka umuhoro icumu ryavuye mu butare bw'i Burundi ricurwa n'abarundi ndetse icumu rivuye mu butare bw'i Burundi mu minwe y'abarundi nibwo bwatumye bakora icumu n'umuheto nibyo byahaye ububasha bukomeye intwaro ya cami kugira ngo yisuganye yagure Uburundi kugera mu bugufi ibuha hariya mu burenge mu buseruko kugera ibushi hariya mu burengero kuduga mu Rwanda gusubira epfo nico gituma Uburundi bwakomeye kubera ko batoye ibirwanisho ico gihe Ruhonyanganda yari Ruhonyanganda ico gihe nico gituma Uburundi bwari bukomeye umwami yarakomeye
yagira murakoze dufise kandi ku murongo wa telefone Bigirimana uratwumva
ego ndabumva
aha izina ahuri n'ikibazo cyangwa icyubiro
meze na beza ndi mu Cibitoki muri komini Buganda zone ndabo
mu Burundi
ego mu Burundi
ego ikibazo icyumviro
ni cyumviro jewe ndimo ndaraba nihweza ndimo ndaraba itwari y'ibya ya kera ingene Burundi bwari bwitanze ku ntwaro ya cami amahoro yari menshi mu Burundi yari asasagaye mugani iyo hamaze turimo turasoma ibitabo canke turimo turama itwari tukabona abo bazungu bamaze kuza ino mu Burundi batangura kurwanya umwami n'abari mu gihugu urumva haciye hatangura kuba kwinubana mu bene gihugu bamwe ngo nabariya abandi nabariya anye ntihacatangura rero kuba ibintu by'amacakubiri mu Burundi twebwe ico twosaba yuko abarundi kujya nyene byari biri nta mbere na mbere yuko twogira ubwigenge nyene ata munyamahanga canke uwundi wo hanze aturaba ku munwa arabi igihugu cy'u Burundi twebwe iby'igihugu cy'u Burundi turabyitunganiriza aca wundi ari hirya no hino ibyo byotuma amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi usasagara nta mbere tugasangira kabisi n'agahiye kuko kare aho umuntu ageze hose yaba arimo aragenda ku rugendo yaka indaro ahageze kandi bakamugaburira no kumukanda bakamukanda mugana ubuhunye nta bikihari ahubwo n'ubuze kukwaka indaro abona yuko ari umumenja ari umwicanyi jewe ngezeze ngaho murakoze
cyane John nawe nyene ari ku murongo wa telefone John uratwumva
ndabumva cyane
irindi zina ahuri
ndayizeye muri state ya Iowa
yego ikibazo icyumviro
ndatanguye kuramutsa uwo munyakuba wa mwatumiye
yego arabumva
urakagira amahoro nshuti yanjye
na mahoro cyane kose icambere cyo ngomba kubanza gushimira ijwi cya Amerika kutuzanira abantu b'inararibonye ba kera batubwira ibintu bya kera ingene byagenze mu bisanzwe nkabo nibo tuba dukeneye nka twege twarutse mu minsi ya vuba kugira ngo natwe tumenye kahise ngene biba byabyifashe ni chatumye kuba tukiriho n'abatutangura ibyo baciyemo ibyo ni ibintu byiza cyane kose hanyuma ikindi kigira kabiri abo babiri ki n'abatake bo baje baje kugwana n'abasokuru bacu baho hambere ko hagezeho tukikukira mbega none n'uno munsi nk'abancumva yuko ababiriki n'abadage bakiturondera byo babipfa kuki wabakirondera yiki ko twamaze kwikukira uwo musokuru numvise ko ari umuntu wa kera azi byinshi nashaka atucishirize ku mayanga ico babakiturondera ko murakoze
mu mwishure
ico baturondera ko nico baturondera ko n'imbere nico cyari nabazanye baturondera ko akaryoshye baturondera ko ico dutunze ko twokibashorera tukakibashorera ku mafaranga make cyane bakunguka inshuro zingahe cumi ndetse n'ibirenga nico cyari cyarabazanye n'imbere nico bari bakeneye nico gituma bajabutse inzuzi n'ibiyaga bakaza bakigarurira Afurika yose nico cyari cyabazanye ariko ibyo byose kugira ngo ntibigarurire rwose ngo igihugu cyacu bagisambure byavuye ku butwari bw'abami bacu n'abarundi babiri umwami Sebarundi arongoye abarundi bamwemera bamwibonamwo bazi ko ari se kandi adacagura umwami ntiyarazi umuhutu nabo ntiyarazi n'ubwoko bwiwe n'umuryango wiwe umwami ntiyarazi umuhutu ntiyarazi umututsi ntiyarazi umutwa ndetse ntiyarazi n'umuganwa yarazi umurundi yari Sebarundi ntiyari Sebaganwa ntiyari Sebatutsi ntiyari Segahutu ntiyari Segatwa oya Sebatutsi ntunga Sebarundi Sebarundi gusa ubu rero icyo baturondera ko n'ubu ni ka karyoshye icyo bakoresha n'ubu nicyo bakoresha na kera yakariye ndigata natwe rero tubizi tubona twumva twange kandi twange neza kujya kwa gasore ya vyanse ndaza kubakira ku mayange ngene yasize aturaze ngene twirwanira ngene turwanira igihugu cyacu iteka ryacu kandi tutarinze no guhogora neza kurya yabigenjeje ndabibabwira hanyuma
yego kuvyereke mwako muravuga ingabo zari mu Burundi ingene zagwanira gukingira imbibe z'igihugu no kwagura abami barondera bazikoresheje kwagura ubutaka bw'igihugu mwe muzi ayo mateka kuri icyo gihe uBurundi uko bumeze ubu imbibe zabwo ubu ni butoyi cyane ugereranije n'icyo gihe hari aho batwaye ibindi bice n'ibyo batakaje mu bivuga muri make
uBurundi abami bacu cyane cyane ntare rugamba yategetse uBurundi imbere ya mwezi yari yatwaguriye yemwe ehiraba uBurundi ko mubuzi ubu mu mbibe zabwo ubu zabuka hakurya rero ibugufi ibuha aho ni mu buseruko garuka ujabuke Rusizi ugere hariya ibushi aho ntare rugamba yavyariye wahavuye atera uBurundi umuhungu wiwe agatera mwene wabo mwezi niwe niho yamuvyariye ibushi ku mukenyezi w'umushikazi Kirima urumva rero uBurundi bwari bwagutse cyane mu 2024 niho rero ababirigi n'abongereza bumvikana bati abongereza bati mwababirigi mwebwe nimutureke twubake indaraye iva Cairo igaca mu buseruko bw'i Burundi gato ikagenda gushika muri Cap muri Afrika y'Epfo muduhe aho hantu natwe tubare tubahe umuhora uva Dar es Salaam ushika ikigoma muze mukoreshe neza natwe tuzohungukira natwe tubungukire turahabahaye ariko ntitubahaye rwose turabatije ariko baradutije ariko twebwe turabegurira ubugufi buragenda zari ibi cyari igihugu kinini cyane zari ikilometero kwadrato ijana na 52 abantu bazibamwo icyo gihe bari hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 300 ni hafi komine nzima y'ubu
ni aho hari mu mwaka w'igihumbi 1999 cyane
ntiyenda na kane niho Uburundi bwahebera Abongereza Tanzania y'ubu no kuvuga kirya gice cyo mu bugufi kirya gice cyo mu buha
iyo twayitakaje gute kwa mwavuze ko ntare rugamba yari yahafashe
naho nyene ga
nico gihe
nyene
naho kuvyerekeye bushi hasubiye muri Kongo gute
ubushi twabutakaje mu nyuma mu gihe abadagi n'ababirigi bashinza karimbi hagati ya Kongo imbiriki na Rwanda Burundi mu gihe bashinza karimbi bati mwababirigi mwebwe muzoguma hakurya ya Rusizi na Kivu natwe aha mu Burundi no mu Rwanda tugume hakuno ya Kivu na Rusizi na
yego tugaruke mwariko muravuga ababirigi abadagi bamaze kuza bakahava ababirigi baraje muvuga ko bazanye ingabo zo hanze n'ukubera iki izo ngabo zari zigizwe n'abandi
izo ngabo zari zigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi n'umwe yarimwo izo ngabo zigizwe n'abanyekongo zari zirongowe n'intwaza ngabo z'ababirigi n'ibisongerezi byabo kuva kuri ajuda gushika kuri general bari ababirigi ariko hagati ya ajuda n'urya muri kira gitangura bari abanyekongo nuko byari biri kubera iki kubera ko abo banyekongo aribo bari bajejwe umutekano ikongo ababirigi rero bati ko baduhaye Uburundi no mu Rwanda tubihomeke ku ikongo tugira igihugu kimwe Kongo beje Rwanda Burundi hanyuma umutekano uje mu minwe y'igisirikare kimwe kigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi ajamwo nta munyekongo ajamwo bambe nta munyarwanda ajamwo bo babiri barakuwemo ahasigara abanyekongo n'ababiri gusa
aho byahagumye gushika ryari gushika
tushushika byagumye gutyo mu Burundi no mu Rwanda hari abanyekongo ba mususu gushika itariki 9 ukwezi kwindwi 60 niho inteko z'ababirigi zivuye mu Bubiligi zaza mu Burundi no mu Rwanda zigaca zihumwoho abasirikare bose b'abanyekongo bose mu minsi 3 9 10 na 11 ukwezi kwindwi baciye babaka amabunduki babapakira mu miduka n'abagore n'abana n'utuyoyogoro twabo abari Burundi barabajyana babashyira harya mu Gatumba bati kenda abari mu Rwanda babashyira harya igisenyi bati muragapfa mutabyaye bati genda ntibarabye inyuma baciye bagenda ababirigi baragaruka maze rero baca bahashira ku mutekano n'amahoro mu Burundi no mu Rwanda bahashira ingabo zabo bakamina mwumva
yego hanyuma mwarajejwe amabanga n'umwami yabagenye kuba komisere ajeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki 3 z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'igihumbi 1961 iyo ngingo yafashwe gute bifatiye gute
urumva muri 60 niho Uburundi bwatangura kugira icyumviro cyo gushinga igisirikare cyabwo. Uko bagira bati erega hagiye kugera ko twikukira tutagira n'umusirikare n'umwe umwe rudende azi ku nawe nu gutekurura ibunduki ngo agasubira ayuzuze. Bati harageze ko turondera ingabo z'u Burundi ariko zikora ku buryo bwa none, ntibakoresha icumu gusa, bakoresha noneho ibunduki. Nuko niko byatanguye. Ababiligi rero baratangura muri 60 bati twaracererewe, nta kundi tukibigira, reka twihute tutangure kurondera abasirikare bazocungera umutekano no mu Rwanda mu gihe tuzoba twamaze kugenda. Bari babonye ko hageze ndetse ko twacererewe, ko nabo bacererewe, bati reka rero aho twacererewe tuharihe kwiruka. Niho rero baca batangura kurondera abazoba abasirikare intwazangabo. Niho hatangura batangura kurungika Micombero, Jerome Ntungumburanye na Karori Karorero batatu. Mu Rwanda barungika bandi batatu nyene, harimwo Juvenal Habyarimana, harimwo n'abandi batutsi ngira ngo babiri. Batandatu bagenda mu ishure y'intwazangabo mu Bubiligi. Ariko byari birebire, buno nyene batangura kurondera intwazangabo zizotangura gukora atamashure maremare zigiyemwo. Niho rero batangura kurondera aba mbere na mbere barya barusiga barya banda bemeye n'abandi.
Yego, reka turabibandanya tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufite Ndayisenga. Ndayisenga uratwumva?
Niko ndagomba cyane.
Uri he? Irindi zina?
Ni Ndayisenga Vianne.
Uri he?
Ndi ngaho tutubura.
Yego, ufite ikibazo cyangwa icyumviro?
Ni ikibazo ufite.
Yego.
Turabona yuko Burundi bwo hambe bwitwagwa pami, turabona yuko umengo umutekano wari ucungerewe cyane gusumba ubundi Burundi twavuga ko bwateye intambwe ya demokarasi, bugafite abasoda ubwabo ukwabwo nyene ubwo nyene bugendura bukongera bukabategeka. Ariko mwa kino gihe turakunze kumva imigumuko, tukumva ngo hari abari mu ishyamba, tukumva ngo hari ibiki n'ibiki, tukumva ngo haratogwa ibitriga, tukumva ngo hari ihohoterwa ry'agatsina ka tsina muntu, tukumva ngo mu butungane ngo hari ibitagenda neza. Ariko tuzi yuko Burundi bwikukiye butagitwagwa n'abanyamahanga. Rero nashaka kubaza uwo mutumire ikibazo gituma Uburundi bwahinduye muri demokarasi hanyuma ubwo ibyabwo. Ariko ibintu nk'ibyo umwe tugomba tubyumva mbere ku bwinshi gusumba aho twumva intwaro ya cami, tugasanga mbere twebwe nyine Abarundi tubyumva ubwacu nyine. Ndashaka kubaza icyo iyo demokarasi yoba kumara, kuko ukuntu igihugu cyoba carikukiye gifite abasoda bacu nyene, ariko tukama dusanga indyane ziguma zigwira gusumba aho cyatwagwa n'abami canke cyatwagwa n'abakoroni. Akabazo kanje karako.
Murakoze, reka bishure.
Ibyuvuze nyakubwira amahoro nibyo. Umuntu abiravye twarasubiye inyuma rwose rwose rwose, twarasubiye inyuma, sinzi ngire twasubiye inyuma n'intambwe nyinshi imbere yuko intwaro ya cami ijaho. Ni ukuvuga mu kinjana cya 15 1404 imbere yaho kure niyo twarasubiye inyuma. Mu vyerekeye iki kandi aricyo gikuru, mu vyerekeye ubumwe, mujerekeye ukuntu twumva umukuru w'igihugu, umukuru w'igipolisi, umushingantahe, ingene twumva ubutegetsi caricyo. Umutegetsi atabaye se Barundi agize ati jewe ndi umuhutu cyangwa ndi umututsi cyangwa ndi umutwa, biba byononekaye byose. Ibikurikira byose birononekaye, igisirikare cyo kicakikurikira. Bamwe bati jewe meze nkawe, abandi bati jewe simeze nkawe, abandi bati jewe si uwiwacu, biba byononekaye byose. Demokrasi uvuze siniyumvira kwishoboka atabumwe muri ico gihugu buriho atamutekano uriho atamuntu wa politika agira ati jewe ndi Sebarundi niho vyava ku ndwaro ya cyami nico gikura bami batuzaniye umutegetsi aba Sebarundi umwami ndagira umuryango umwami ndagira ubwoko umwami ni Sebarundi gusa we uri umutegetsi uri wahirya yejo uri uwubu uri uzovuka ejo utari Sebarundi shaka wisigireho shaka ushireho igisirikare n'ibindi byose ntacyo uzoshikako nta n'iterambere nta mutekano nta kintu na kimwe kizoshoboka niko rero ubu nyongorane dufise demokarasi ntishoboka ahatari amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano ntibishoboka ahatari ubutegetsi bwiza gira amahoro
murakoze dufise rukundo rukundo uratwumva
ego ndabumva
irindi zina uri
ndi muri Idaho
yego ufise ikibazo icyimvira ushikiriza
ya ndafise ikibazo
yego
ya ikibazo cya mbere nagomba kumenya kuko uyu musaza numva ari umuntu azi akahise none ubwoko bw'abahutu n'abatutsi bwagiye gutandukanwa n'umwami bwagiye gutandukanwa n'abarundi ubwabo kuko turaziye Tanzania umutanzania ubwoko ubwo ari bwo bwose bibonamwo nk'umutanzania kandi ugasanga ntacyo bibatwaye muri byose ariko tugarutse kuraba mu Burundi no mu Rwanda niho honye nusanga ubwoko bwagumye bumarana none nabami bayikoze uko cyangwa nabo babiri ginyene babikoze uko icyo nicyo kibazo cyane
murakoze mu mwishure
nda mukengurukiye rwose kuri icyo kibazo nkora mutima cyane cyane mu byerekeye ubumwe n'u Rwanda raba ngene byatugendeye kuva abarundi kuva ababiligi binjira mu Burundi gushika muri 58 oya muri 57 hari amahoro mu Burundi no mu Rwanda ni Kongo no hose umutekano jewe naragenze naragiye Kongo kwiga ndumusore muri 53 kuva iwacu gushika ikongo namaze iminsi 32 mu nzira ariko hose barampa indaro barangaburira bafata nk'umwana wabo ikongo batanzi nari mu mahoro atagira ukwangana ariko ubu sinubahuka no kuja imbere y'urugo bugorovye ari mu Burundi ari Kongo ari hehe sinovyubahuka kubera iki twarisamburiye ko nk'impene bande twebwe ego hariho akantu k'abanyamahanga kaje katuvugira mu gutwi kati urya n'umuhutu mutuze urya n'umututsi muteme mwebwe ndi Musa mwebwe ndi Mureha mwebwe ntimwavuye hamwe mwebwe turabumviriza baraduhenda gushikaho twebwe nyene tumarana tuvukana abakare n'abezi bapfuye iki abahutu n'abatutsi mubona batsiki sabakene basa sabagorwa basa basangiye ugupfa n'ugukira ariko barabibibagiza bati umwasi wawe nurya kugira ngo usamare umureke yidahire ari umurundi yigize akababone ari umunyamahanga raba Burundi ubu buriko bariko baradaha iyo petroli bigiye gutangura raba nikere raba inzahabu raba vyose ariko baridahira mu Burundi bande amakompanyi y'abanyamahanga abo rero kabazosiga igihugu cyera amacakubiri umuntu azogira ati jewe ngomba guhornya abatutsi bate akira amadora ngomba guhornya abahutu njagira amahoro
murakoze habimgisha nawe nyine aratwakuye habimgisha irindi zina
mzedewo
uri he
ndi mu Burundi ngozi kumwumba
yego ikibazo icyumviro
mbaje kwagushima kabisa icyo iyo mugabo cyo kigada cyangwa 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 cyang
Yego.
Eh gusa kandi bise kindi kibazo tukagushikiriza twese twamwe dufise.
Yego mubaze.
Bo ni bintu ni kibazo kandi bise twebwe abantu babashomeri bari no mu Burundi bamwe bamwe.
Ndabumva?
Murabyumva?
Ndabumva mubandanye.
Bo twarakoze gusa abantu batumye dufaranga twacu gusa sinzi. Fasha kama tu tumile kwa doktor minister jazwe ndirahisha tufukane tukwe agiliza mba tupi
na ibazo cho kibazo kiri hanze hivyo tuliko tulavuga cho ni kibazo uvaliza ngaho uchiyo kubategetsi babegeye tulabashimi kwa mga tutea kamo
nato kwa rugushima
yego mrakoze
nami mrakoze
radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mukiganiro muri sanga tuliko tuvuga kugihe igisirikare chowa chashinzwe mu Burundi cyane cyane gisirikare gikoresha ibigwanisho bicira umuriro tugarutse kuri ayo mabanga mwari mujejwe mu mwaka w'1961 yo gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi twari tukiri ku bukoloni bw'ababirigi mwakoranye gute n'ababirigi mu gushira hizo ntego
murabe rero ingene ibintu byari bimeze urabona rwa gasore yatsinze yatsinze kandi nsinzi yayindi tarashikwako kandi nsinzi kwizoshikwako n'umunsi n'umwe 91% amajwi ya rwa gasore wenyene arongoye abadasigana no kuvuga intebe 58/64 zari mu nama nshinga mateka y'ico gihe 91% atsinze bati ntibishoboka ko dutsinda turagutsindaho maze baca kuri bene wabo sabahutu sabatwa ndetse mu migenzo y'ikirundi sinabatusi abaganwa indazi ngoma nizo za muganda guye maze turabiraba tuti ibi bintu mbega tuvavandure n'ababirigi kose oya kwa gasore murabiraba itariki zine ukwezi kw'icumi 61 ukwezi itariki zine ukwezi kw'icumi yavugiye muri itororokanirizo ry'amakuru ry'abafaransa ryitwa AFP avuga ati twebwe twikukiye inteko z'ababirigi zizotaha mugabo tuzoyaga n'ababirigi baduhe abadufasha gushinga igisirikare cyacu gishaje nico twakurikije kandi dufise akango nongono ariko icyo gihe nta kundi zari kugenda nta numwe yari yigeze aja mu gisota nta numwe naje nari ndabarongoye nta numusi numwe nigeze ngira nti je ndazi bunduka ingene barasa nuko biva aho no kuvuga bwari ubuhinga bwo kuyaga n'uwo mudahuje igihe cyose ugira uti ndamukeneye
yego
babigize kubera icyo kandi tubigira neza jewe ndibuka ko nabwiye guserukira ububirigi enikyo namubwira ndi duhe abadufasha gushinga icyo gisirikare abadufasha gukigisha ariko umusirikare w'umubirigi azoza kudufasha ni jewe nzomutegeka si wewe urabyemeye ati ndabyemeye gira amahoro nibaze hanyuma tuzokorana kandi twakoranye neza
yego dusubire tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Simeon uratumva
yego ndabumva
irindi zina huri
Ndikumana nkaba ndi Bujumbura
ego ufite ikibazo ku mutumire cyangwa icyumvi
ego nagira mbaze ukuntu ingabo z'abakoloni bamaze kuva mu Burundi ukuntu ingabo z'igihugu zagiye zabyitwaramwo ego kibazo nari mfite nicyo ugereranije n'ingabo z'umwami ukuntu byagiye
murakoze abishure
ubutasa hagati y'ingabo z'umwami n'ingabo twashinze muri 61 na gushika 63 nuko ingabo twashinze twari dukeneye abazimenyereza bavuye mu mahanga niko budasa bwa mbere. Ubudasa bwa kabiri bwari buhagaze ku birwanisho ku mwami, murumva byari birwanisho bicuzwe n'abarundi mu butare buvuye mu Burundi n'abahinga bose bazi gucura. Ariko muri 1663 twari dukeneye amabunduki kugira ngo duhangane n'abafise amabunduki, ntibibe gushora icumu imbere y'ibunduki nk'uko abadasigana bamwezi babigize ibunduki ku yindi. Izo twakoze. Ikindi cya gatatu cyari kigoye ni kurondera abo bantu bemera kuza mu gisirikare. Abarundi bari baribagiye kwirwanira imyaka 40, hari abanyekongo n'abasikari b'abadagi baje kubarwanira, bari baribagiye kubakangura. Narabwiye mu mashuri yose kugerageza kubumvisha abo basore bari mu myaka ya nyuma mu maseminari mu makoleji no mu nderabigisha, nyabura tabaranya, nimuze mu gisirikare mu kirongore tubigishe mube intwazangabo z'i Burundi. Ntibabyumva n'ingoga na n'ingoga, ariko benshi baraje. Nuko nibwo budasa ni hagati y'ingabo z'umwami na twebwe ku mwami. Bari abarundi bose barwana, bari bafise amacumu n'imiheto ku gisirikare cy'icyo gihe, n'abasirikare batowe babishaka n'abasirikare bafise ibirwanisho by'ubundi bwoko bicira umuriro. Nibwo budasa.
Yego.
Ariko cyane icyatumye ingabo z'umwami nazo zigira agaciro gakomeye no kubera politiki y'umwami itari ihuje rwose na politiki yakurikiye hanyuma.
Yego.
Gira amahoro.
Murakoze. Bitanga Imana aratwakuye na wenyine aho uri, ubaze ikibazo n'icyumviro ufise ubushikirije.
Aho ndi igitega.
Yego.
Kibazo nari mfise mu kijyanye n'ukuntu ingabo zakurikira umwami baba barazihindiye hama bakaziyiraniza kandi umwami yakaribaga ku ngoma.
Mumwishure.
Sinumvise neza.
Musubira mukabaza icyo kibazo.
Yego, ikibazo nari mfise yari intumbero yo kumenya ukuntu umwami bamwatse ingabo zimugendanira hama bakamunyuraniza n'abasoda bakamuha abandi basirikare kandi umwami yari akiri ku ngoma.
Muri ko muvuga uwuhe muwuhe mwami?
Umwami bakamunyuraniriza ingabo.
Hari umwami kanaka mwe mushaka kuvuga cyane ni muri rusange?
Navuze muri rusange.
Yego.
Niba numvise neza ushaka kubaza uti none ko mbona umwami mwambusi yagiye ku ngoma ku ntwaro y'abadagi gushika ku ntwaro y'ababirigirangire, none ni kuki bakuyeho ingabo ziwe bakazana ingabo z'abanyamahanga? Icyo ushaka kuvuga niba ari icyo birumvikana kuko ingabo z'umwami ntibari bazizeye ababiriki bagira bati umwami takira umwami w'ukuri umwami wacu ni wagaba umwami w'abami w'umurundi. Umurundi umwami w'uburundi takira umwami mu by'ukuri yujuje si wajejwe umutekano w'uburundi n'u Rwanda, si wajejwe akaraye nakiriwe mu Burundi twebwe. Maze rero kugira ngo dutekanirwe tuzana abasirikare bacu ndetse bavuye mu mahanga.
Muri make inyuma y'umwaka w'1963 hatanguye ibibazo byibonekeje mu mwaka w'1965 aho abasirikare bateye ikirimba cy'umwami mwambutsa. Byagenze gute muri make?
Byagenze aho niho byatanguye kuboneka kugaragara rwose ko hariho abantu bataye umurongo, bataye umugenzo w'ukuri w'abarundi kubona gutera bavuga kuyazi kirimba barayagije kirimba niko babivuga kera. Uwubahutse agatera kirimba agashaka kwica umwami bavuga ko yagombye kuyaza ikirimba. nibyo bagize muri 65 baramutera hanyuma arirwanira abasirikare b'ukuri b'umutima baramukiza niho batashoboye kumwica ariko umushikirangoma wiwe Leopold Bihumugani nawe baramutera muri iryo joro nyene yaba harya kwibarabara rya 28 harya imbere yo kwa Dr Ndikumana harya imbere ya Isabu harya niho yaba niho bamuteye baramukomeretsa bikomeye ndetse kugira ngo akire byabaye ingorane cyane
niho yaciye ahunga
yabaye gute kubera iki kubera abasirikare bagize bati twebwe ntitugishaka ko Uburundi butwagwa n'umwami umwami dushaka kumwica tumaze kumwica maze noneho tuyisasira abatusi bose tubamare bibeze ntibabishobora baca barabafata ababikoze barahanwa baricwa
eko atuze ku murongo wa telefone unyarutse Reverien vugi ikibazo canke icimurishikiriza muri make cyane unyarutse
eko nagomba gushimira uwa mutumire nyakubahwa John nicayenzuka ibintu atubwira ibintu by'akahise ku Burundi je nagomba ikibazo nagomba kumubaza nagomba kumbaza ati none abo badagi n'ababirigi kubyabanzwe mu Burundi bari bahunze ibindi bihugu kubera hari intambara y'isi yose kugira baze mu Burundi na bahakoronize urumva umuntu ntatahura ukuntu icyatumye baza mu Burundi kudukoroniza
karabishura mu mwishyura
ico nikibazo nacyo cyiza cyane urabona mu 1884 gushika mu kwezi kwa kabiri 1885 bari mu nama y'i Berlin bati rero abo ni bihugu bye bihangange by'i Burayi bati rero Afrika nico gihugu gusa ku isi kigenga natwe turakenye inzahabu turakenye ibiti byo kubaza turakenye ibintu byinshi biri muri Afrika none twumvikane ntitumarane tuvukane tugabure n'amagabura nyama baragabura Berlin ababirigi baronka Kongo yose abadagi baronka Tanzania y'ubu yose bomeka ko n'u Burundi n'u Rwanda barondera ayo mabwe y'agaciro barondera ababakorera gusa barondera ikawa barondera ibintu byose biva muri Afrika bikabiburaya barondera itunga rya mbere n'abantu n'abarimye itunga rya mbere n'abakozi itunga rya kabiri n'ubwo butaka itunga rya gatatu n'amashamba maze ibyo byose bari babikeneye iwabo ndabiriho bati rero aho byiraye ni hariya kandi kugira ngo tuhafate dutegerezwa gukubita cyangwa kwica bene byo cyo cyabatumye baza amaze rero baje baca baricara baratsimbatara
yego reka tugeze ngaha umwanya uraturangiranye dushimire umutumire wacu umushinga ntahe Zeno ni Chayenzi muhinga mpanduzaga mu kubibaza byereke politiki ubutunzi n'iterambere yabaye komisera jeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1961 agenyewe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta jejwe gutunganya kwivu na bansi ku itariki imwe y'ukwezi kwindwi mu mwaka w'1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1963 twako turavuga kwishingwa ry'ingabo z'igihugu mu Burundi dushimira umwe mwese mwashoboye kuduhamagara mugabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyimviro vyanyu namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro turabashimiye mugire ibihe byiza tubatumira tukubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere
tu urashimiye mugenzi wacu Fidele Nyungabo eje kudushikiriza ikiganiro.